radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Amahoro kuri mwe mwese aho muherereye, mbahaye ikaze ku makuru yo kuri aya manywa. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka tuhere ku yo hirya no hino twateguriwe na Aloyse Bigirimana.
Sekite mwirwe Jeffrey Mutagoma ku mugabane wa Afrika. Igitigiri cabishwe n'ibitero bibiri vya bombe vyakozwe na Al-Shabaab ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye i Mogadishu cariyongereye gushika ku bantu 119. Umutegetsi wa leta ya Somalia atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yabwije urya Amerika ko hari abantu 10 baburiwe irengero muri ubwo bwicanyi. Yavuze kandi ko umugwi washinzwe na leta watohoje abandi bantu 324 bakomeretse. Iriyongerekana ryabishwe n'ibi bitero biciye bituma kiba igitero cya kabiri kimaze guhitana abantu benshi muri Somalia. Icya mbere cyahitanye benshi cyabaye ku itariki ya 14 ukwezi kw'icumi 2017. Hari igihe ikamyo yuzuyemo ibisasu biturika yasambukira mu masanganzira y'amabarabara ku mugwa mukuru, hafa abantu 587 hamwe n'abakomeretse baharurwa mu majana. Muri Kenya, Perezida William Ruto yavuze jo ku munsi wa mbere kubwicanyi ndengerabutungane bukogwa muri icyo gihugu n'abapolisi butegerezwa kurangira. Abapolisi batari bake muri Kenya bagiye kuburanishwa muri iyi ndwi. Bagirizwa kwica abahindi babiri bakoranye na William Ruto mu bihe by'imyiyamamazo. Abasesenguzi bavuga ko kurengutsa mu butungane bwa polisi ari intambwe ikomeye mu nzira yo kurangiza amabi akogwa n'abapolisi muri Kenya. Abandi bapolisi bane baraciriwe imanza mu ndwi iheze kuri icyo cyaha nyene cy'ubwicanyi. Perezida William Ruto wa Kenya asaba komisiyo y'igipolisi yigenga kwerekana ingene itegekanya kuzorangiza ubwicanyi ndengera butungane bukogwa n'abapolisi muri Kenya. Amashyirahamwe aranira gato ya kamuntu nka Amnesty International avuga ko amabi akogwa n'igipolisi ashobora guhera burundu mu gihe amatohoza yokogwa ku nzego zose z'igipolisi muri icyo gihugu cya Kenya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Uburusiya bwarongereje ibitero ku bisagara bitari bike vya Ukraine ejo ku munsi wa mbere. Ibi bitero byasambuye inyubakwa zihambaye ku buzima bw'abanyagihugu, byongera bikata umuyaga nkuba n'amazi ku mugwa mukuru Kiev no mu zindi ntara. Bikozwe inyuma y'umunsi umwe Uburusiya bwagirije Ukraine gutera ubwato bwabwo mu mazi mu ibahari yirabura. Umukuru w'igisagara Kiev Vitali Klitschko yavuze ko umugwa mukuru Kiev utagira umuyaga nkuba n'amazi muri iki gihe, aho ibice 80% by'abahaba batagira amazi mu mazu yabo. Ukraine ntiremeza canke ngo ihakane ko ariyo yateye amato y'Uburusiya ku munsi wa gatandatu. Uburusiya bwavuze ko ari iyo mvu kandi yatumye buva mu masezerano yo kongera kureka ko amato atwara ingano n'ifumbire abandanya akora. Mu gisata cy'ubutungane naho, sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ejo ku munsi wa mbere niho yaha umushyikirizamanza mukuru wayo uburenganzira bwo kubandanya amatohoza ku mabi yakorewe muri Afghanistan. Yavuze ko Afghanistan atabushake yerekanye bwo gukora ayo matohoza. CPI mu 2006 niho yatanguza amatohoza y'ibanze ku byaha byo byarakorewe muri Afghanistan. Mu 2020 niho yaha uburenganzira umushyikirizamanza mukuru Fatou Bensouda w'icyo gihe bwo gutohoza ku buryo bwimbitse. CPI yavuze ko hari ibimenyetso by'ibyaha byo mu ntambara byakozwe n'abatalibani, abasirikare ba Amerika ndetse n'ikigo cya Amerika CIA kijejwe iperereza mu makungu ari kumushikiriza amazi mukuru w'iki gihe wa CPI Karim Khan mu mwaka uheze yavuze ko Amerika itazotohozwa ko yasiguye ko ibyaha bikomeye byakozwe n'abatalibani hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ariko amashyirahamwe haranira gato ya ka muntu yaraneguye iyo ngingo ya CPI yo kudatohoza ku mabi yoba yarakozwe n'abasirikare ba Amerika muri Afghanistan.
Koze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivuga i Washington DC yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi kiri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram mudusanga kuri VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku isi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cy'Uhede muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akomeje intambara hagati y'ingabo za M23 irwanya ubutegetsi n'ingabo za leta mu mujyi wa Goma ahiriwe imyigaragambyo ku munsi w'ejo. Uyu munsi bamwe mu bagize urubyiruko rwaho bavuga ko basaba ubutegetsi gutoza imitwe y'urubyiruko yo kujya kunganira ingabo z'icyo gihugu ku rugamba. Inkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Aho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo yabujije wari wagenwe nk'ambasaderi wayo mu Rwanda gutanga impapuro zibimwemerera inahamagaza uwari muri izo nshingano mu buryo bw'agateganyo. Ibyo byabaye nyuma y'aho icyo gihugu gihaye ambasaderi w'u Rwanda amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bwacyo. Ibyo bikaba bituruka ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu bituranyi watewe n'iyobura ry'intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi buriho.
Nk'uko bikubiye mu ibaruwa ya minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo bwana Christophe Rutundura, kuri uyu wa mbere nibwo Vincent Karega wa ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo yamenyesheje ko atagomba kurenza ku wa gatatu w'iki cyumweru akiri ku butaka bwa Kongo. Ni umwanzuro wari wafashwe n'inama y'inzego nkuru z'umutekano yari yobowe na Perezida Félix Tshisekedi ku wa gatandatu ushize, aho yasabye guverinoma kwirukana ambasaderi w'u Rwanda. Iyi baruwa kandi irasaba ambasaderi wari wagenwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyihagararira mu Rwanda kubahagaritse gushyikiriza abategetsi b'u Rwanda impapuro zibimwemerera kugeza hatanzwe andi mabwiriza. Ni mu gihe umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade ya Kongo mu Rwanda nawe yahamagajwe Kinshasa kuganirizwa nk'uko itangazo ribivuga. Hagataho hari amakuru ijwi rya Amerika yamenye ko akimara kumenyeshwa irukanwa rye kuri uyu wa mbere bwana Vincent Karega yasezeye kuri bagenzi be bakoranaga muri ambasade y'u Rwanda i Kinshasa. Nyuma uyu yahise afata ubwato bumwerekeza i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo aho yagombaga gufatira indege imucyura i Kigali mu Rwanda. Umwuka ukomeza kurushaho kuba mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraturuka ku ntambara z'umutwe wa M23 zongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri teritwari ya Rucuru ari na kusatira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. U Rwanda rurashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikiriza inyeshyamba mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta FRDC. Ibyo ariko leta y'u Rwanda irabihakana, ahubwo nayo igashinja igisirikare cya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ishinja kwihungabanyiriza umutekano. Ibyo Kongo nayo ihakana. Mu itangazo buherutse gushyira ahagaragara ku wa gatandatu ushize, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinje leta ya Kongo guca ku ruhande ihindura umuturanyi wayo nyirabayazana w'ibibazo byayo bwite ariko igamije kuyobya uburari ku ntege nke z'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano by'icyo gihugu. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na leta y'u Rwanda kuri ibi bibazo by'umwuka urimo kurushaho kuba mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi n'ikigiye gukurikira iyirukanwa n'ihamagazwa ry'abambasaderi, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro twahamagaye bwana Aron Mukurarinda umuvugizi wa leta wungirije ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bwa telefone twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiranye ikiganiro cyiza n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Muri ubwo butumwa, Perezida Kagame yagize ati: "Inzira n'uburyo bwo gukemura ibibazo bikarangira mu mahoro biri muri twe twubakiye ku nzira ya Nairobi, ya Rwanda ndetse n'indi mihate mpuzamahanga." Mu itangazo bwaraye bushyize ahagaragara, ubuyobozi bw'umuryango w'Afurika yunze ubumwe nabwo bwatangaje ko butewe impungenge n'umutekano ukomeje kurushaho kuba mubi mu burasirazuba bwa Congo. Uyu muryango ukaba wahamagariye impande zihanganye gushyiraho agahenge bwangu, kubaha amategeko mpuzamahanga, umutekano n'ituze by'abaturage b'abasivili, hamwe no kubahiriza ituze ku mipaka y'ibihugu byose byo mu karere. Ikirenze kuri ibyo, umuryango w'Afurika yunze ubumwe wanahamagariye impande zihanganye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Uwo muryango uvuga ko ushyigikiye byimazeyo inzira ya Rwanda igamije gusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu muryango ushimangira ko ingamba z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iz'inama mpuzamahanga y'umutekano ku karere k'ibiyaga bigari zose zuzuzanya kandi zigomba gushyigikirwa. Ukaba wanashyigikiye Perezida João Lourenço wa Angola ku muhate we nk'umuhuza hagati y'ibihugu bituranyi u Rwanda na Congo. Ni mu gihe Perezidansi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter, kuri uyu wa mbere yatangaje ko Perezida Kagame yakiriye mu biro bye bwana Antonio Tete, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, wari umuzaniye ubutumwa bwa Perezida João Lourenço uyoboye muri iki gihe inama y'umutekano ku karere k'ibiyaga bigari.
Turacyari muri Congo, abatuye muri grupe ya Bijombo iri muri teritwari ya Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barishimira ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba zasenye bariyeri z'imitwe yitwaje ibirwanyi yishyuzaga amafaranga abaturage. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu.
Ingabo z'uyu muryango zikorera mu gace ka Uvira na Mwenga zirimo iz'Uburundi za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zimaze gusenya za bariyeri zirenga 5. Izindi bariyeri zari zarashyizwe mu buryo butemewe n'amategeko n'imitwe yitwaje ibigwanisho Mayimayi ndetse n'abasirikare bamwe ba Leta bakorera mu misozi miremire ya teritwari ya Uvira. Amisi Tete ni umuyobozi wa grupo ya Bijombo avuga ko izo bariyeri zitemewe n'amategeko zari ahitwa Maheta, Malimba, Ruhuha, Kateza, Kakuku, Nyakirango ndetse na Ruheshi. Bamwe mu baturage batuye mu Masango bavuganye n'Ijwi rya Amerika barashima uburyo izo bariyeri zasenywe.
Havuye bariyeri kuri Rubarate hariya mu Maheta hariho zibiri zarahavuye, havuye bariyeri kuri Karemba. Izo bariyeri zaratugoraga cyane, igihe waburaga amafaranga no gukubita cyane ukabura amahoro kabisa, ariko zimaze kuhava abantu bagira amahoro.
Mwishuraga ngahe hehe nahe?
Kuri ayo mabariyeri hariho bariyeri twishuragaho 500, 1000. Turashima abagiraneza bazikubiyeho, abasoda bavuye iriya hakurya i Burundi na FARDC.
Usibye izi bariyeri zavanweho, aba baturage bavuga yuko kubiza ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ziri muri ako karere bituma baragira amatungo yabo batari basanzwe bayaragirira.
Inka zo mu Maheta n'iziriya ku Muramza no mu Kiziba z'abanyamurenge n'abafurero ziriko zirahura n'ababembe, ubu nyine ziriko zirahura.
Zigahurira
kuri Mbundama, abantu bariko barahura buke buke. Baviriya mu Kiziba, ku Kiziba, ku Muramza, abandi mu Maheta, mu Magunda, bariko barahurira hariya kuri Mbundama. Bafite inga zabo n'ihene n'ibifura.
Cyakoze nubwo izi bariyeri zo mu Masango zavanwe, abaturage bava Uvira bagana Bijombo cyangwa bava Bijombo bagana Uvira banyuze mu nzira ya Kirungwa, nabo bahangayikishije n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zi muri uwo muhanda.
Uhereye hano mu Kijaga kugeza muri Nyarubwe ni 5,500, twagera ku Kirungwa tugatanga 1,000, nanone haruguru yo ku Kirungwa hari bariyeri zibiri dutangaho 3,300, tugeze kandi muri guverinema mu Buhonde no mu Mitamba ni 1,000. Bariyeri zose rero zikaba 8. Hama rero tuja gusohoka mu isoko iyo dutaha hari indi bariyeri nayo dutangaho 1,000.
Mbese buri muntu waremye isoko wese atanga amafaranga?
Buri muntu wese waremye isoko atanga amafaranga yataha. Muri rusange amafaranga twishura usanga twishura 35,000.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri aka karere ntibyadukundira, ariko umuyobozi wa grupe ya Bijombo avuga ko basabye ingabo za Afurika y'Iburasirazuba kubavanira izo bariyeri ziri mu nzira ya Uvira Kirungwa. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo tugaruke mu Burundi, aho bamwe mu Barundi bafite inganda basanga igihugu cyabo gikwiye kwinjira mu isoko rusange ry'ubucuruzi rihuza ibihugu bya Afurika byose. Bavuga ko ibyo byagabanya ubukene n'ubushomeri. inkuru ya Kirize Ndayishimiye
nabaha akarorero soko nirema mugashimbiri gatoyi za soko abantu babazinanye bakazana mu isoko ivyo barimye kandi bose baragurisha ivyo biragora iyo abantu bagumye mu gashoko gato
uyu numukenyezi witwa Karekinya na Jinete afise ihinguriro ry'ibitegwa kama bitandukanye bahingura batarinze kongera mu yindi misemburo ivyo birimwe amavuta yo kujya no kwisiga hamwe n'ibindi bitandukanye byo gukoresha nk'umucayi n'ibindi uyo mukenyezi yakora amaze kubironkera isoko mu bihugu bya Buraya no muri Afrika nk'uko yabibwijwe rya Amerika
yamashigo yacu tukura amapodi naturel tubwe nk'isabuni nakoresheje muringa canke Artemisia mu guhingu nta kindi kinongera ngo kivuye hanze canke cyahinguwe
Karekinyana anavuga ko kwinjira ku Burundi n'abafite amahinguriro mu isoko nyafrika ari kunguko gakomeye badakwiye kwitesha ibyo binashikirizwa na Aimable Manirakiza arongoye CD Great Lakes kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika uyo sigura ko bimwe mu by'Uburundi bwo kwitega muri Johana hana gibidandazwa harimo kugabanya ubukene mu gihugu na cyane cyane ku biribwa bivanwa hanze
iyo abantu bahananye bidana canke iyo abantu buguruye imbibi zabo kugira ngo abandi binjire canke abandi basoke hari abantu binjira nk'akarorero mu gihugu cy'u Burundi iyo binjiye nta kirundi bazi iyo binjiye nta nzu bazana barondera barundi n'abarundi kazi kugira ngo bafashe gutahura ica barundi n'abarundi kazi bakeneye kumenya mu bijanjye kwadandaza
Warangwe CD Great Lakes amenyesha kandi ku Burundi buzoharonkera inyungu nini zivuye mu badandaza bakomote mu bihugu bya Afrika bazoza nk'ingenzi mu gihugu bazanye amafaranga y'agaciro kuri we ngo amakenga ntiyarakwiye kubaho
Abarundi dufite amikoro make rero turakeneye izo byose twifuza turondera ku munsi ku munsi tubironke ku gicuro gitowe iyo haje rero abantu bitandukanye mu bisata bitandukanye n'ubuhinga butandukanye birafasha yuko bya bindi tora turondera ku munsi ku munsi tubironke ku gicuro gitowe
Salomo Sabimana umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwarimu muri kaminuza zitandukanye mu Burundi nawe asanga kuba inzitizi canke intambamye zibuza gushora canke kugurira mu gihugu icyo cyose muri Afrika ziriko zirakugwaho u Burundi bukwiye kwitegura ako karusho mu kugwiza ibishorerwa hanze y'u Burundi
kwinjira mu soko rusange rya Afrika ni byiza mugabo bisaba yuko abanyamitaye bo nyene ubwabo bafitegurira na cyane cyane kugwiza uburyo n'ubuhinga guhugira abantu bimbure byinshi mbwa cyane cyane n'ubuhinga kugira bimbure ibintu bise novuga akanuvera rakarike
akandi karusho uyu muhinga yerekana nuko ibidandazwa byahora bivanwa hanze y'umugabane wa Afrika biza mu Burundi harimo n'ibizovanwa mu bihugu bigize Afrika n'ikiguzi cyabyo kikagabanuka agasaba leta y'u Burundi gushyira ingufu mu korohereza abanyamitahe bazova muri ibyo bihugu no gushyiraho ingamba zinoze mu gufasha abafite amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbu kwije ibisabwa n'amategeko yo gushorera ku masoko rusangi irundi Amerika ryashatse kumenya nimba hari imyiteguro u Burundi bufite se yo kwinjira muri ubwo budandaje buhuza ibihugu bya Afrika tuvugisha kuri telefone umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yatumenyesheje ko biriko birakogwa birabana no guhagarika amahinguriro adakora kurikije amategeko hamwe no kongerera ubushobozi ico kigo BBN na Sentea ikigo cy'igihugu kijerwe guhingura no gushingura ibifungurwa bifite intumbero yo kwitegurira kwinjira muri iryo soko
ibihinguwe bikwiza ibyangombwa kishyirwa gashobora guhiganwa ku isoko ego cyane nico dushirije imbere ere nico dushirije imbere ve haba isoko mu gihugu hagati haba isoko muri aka karere ka yase haba isoko yo muri Afrika ryo tropical regional cyane nico turiko turibisunga cyane cyane
mu mwaka weze w'2021 mu kwezi kwa gatanu ni u Burundi bwemeza ko bwiteguriye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ahuza ibihugu byose bya Afrika kugira ngo bushobore kwinjizwa mu isoko rusange Afrika yamara gushika ubu Burundi buri mu bihugu bitarasinya ayo masezerano y'iryo soko ibihugu bigera kuri 44 kuri 55 bigize umugabane wa Afrika nibyo bimaze gushira umukono ku masezerano ajanye n'isoko rusange rya Afrika naho ibindi bihugu bitarayashira ku mukono birimo Burundi Nigeria Lesotho Namibia Benin Afrique du Sud Eritrea Sierra Leone na Guinea Bissau ibiharuro bitangwa n'ubunyamabanga bukuru bw'iri soko ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byerekana ko ico gihe Afrika izoba ifise abantu bashika kuri miliyari imwe n'amajana umunani bavuye kuri miliyari imwe n'amajana atatu baharuguye uyu munsi mu gihe rero isoko rusange rya Afrika rizoba ryashyizwe mu ngiro byitezwe ko rizoduka kuza ubutunzi bw'uyu mugabane ndetse rigatanga n'utuzi ku barenga miliyoni 10 hijya no hino. Cyerive ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Ikigali.
Abantu barenga 30,000 bahagarariye ibihugu 200 hirya no hino ku isi bazitabira inama mpuzamahanga ya 27 kwihindagurika ry'ibihe izabera mu Misiri. Iyo nama ibaye igihe amahanga ahanganya n'ibibazo bikomeye by'ibiciro by'ibiribwa n'amasoko atanga ingufu bikomeje kuzamuka kubera intambara ibera muri Ukraine. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Niyongabo yavuganye na Emmanuel niyo yabikoze, umurundi ukurikira hamwe Greening Burundi riheranira kurengera ibidukikije.
Ugerageje kuraba urabona yuko nta kinini cyahindutse, ahubwo ibibazo byarabandanije byiyongera. Muri iri noti riheze haribonekeje cyane ubushyuhe, aho bavuga bati nubwo ubushyuhe bwa mbere mu myaka 500 bubaye mu bihugu bya Burayi, ndetse n'abantu babandanya bati zabo bivanye n'imyuzure. Muri Nigeria harabonetse imyuzure ikomeye cyane, aho bavuga yuko byabaye ijya mbere bishyitse. Ndetse mu ihembe rya Afurika, ibihugu bigize ihembe rya Afurika, harabonetse ubushyuhe bukomeye cyane, ndetse n'isi irumagana byo bita sécheresse. Nacyo gituma tubona yuko muri ibyo byose nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kugira ibyo bibazo biriko bibonekeza bihinduke bijyanye n'ihindagurika rijyanye n'ibihe. Ibyo byose bituma bimwe mu bibazo abantu bavuga bahorana nabyo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bikuma byibonekeza, kuko amaleta ndetse n'abajejwe kuyayobora ubona yuko atanga ubwo babishyiramo kugira babitorera umuti.
Iyo nama yo mu Misiri izotangura ku itariki 6 z'ukwezi buca gutangura ku 11, abavuga ko izo bigenewe kugerageza kugabanya izi ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe no gufasha izo bihugu bitsanzwe biriko birasenzikazwa bikomeye n'izo ngaruka. Mwariko muravuga izo bihugu nka byinshi muri Afurika birageramiwe n'uruzuba n'imyuzure n'ibimenyetso byibonekeza by'iryo hindagurika ry'ibihe. Muravuze ko atagushaka kwa politike kuri mwo, none mu biro nama imaze iki mufatiye no kuri Greta Thunberg ari mu bakiri bato yafashe ya mbere mu vyerekeye urugamba gukangurira abanyepolitike n'abandi bose bajejwe n'ico kibazo cy'indagurika ry'ibihe. Yavuze ko atazoja no muri iyo nama, abona kumera nta kamaro nta gikorwa nk'uko mwariko muri abivuga. Mbona hitezwe iki muri iyo nama?
Muri iyo nama bibonekeza cyane yuko baraja hamwe bakayaga, ariko ibyo bashyira hamwe nk'inyishu y'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ntibabishyira mu ngiro, kuko bari biyemeje kugabanya ubushyuhe bwari kigero cya 1.5. ariko mu byo bashyize imbere bikorwa ugerageje kuraba gusobanura hirya no hino, ndetse n'amaraporo amwamwe aboneka y'ibikorwa byakozwe, urabona yuko nta na kimwe cyagiye mu ngiro. Rero izo nama twosaba yuko zoba inama z'uko ibyo bigiyemo, ibyo abahinga bavugiyemo kugira batorere umuti ibibazo biriko biraboneka, yuko bobishyira mu ngiro apana ibintu bigwa mu mpapuro cyangwa mu maraporo bije ku kivi, ndetse rino hindagurika ry'ibihe ririko ribonekeza ritorerwa umuti, nayo bundi bwo tuzobandanya duhura n'ibibazo nk'ibi bivuye ku gusamara kwacu.
Mu kurangiza muri make, ku ruhande rwanyu mwe mu kibato nimwe mubona izo nkurikizi zizogira ko ingaruka zikomeye n'abazokwaruka mu bihe biri imbere, mubona bibaca inkokora cyangwa muzobandanya urwo rugamba mufata nk'ibyatangajwe na Thunberg Greta?
Kwaruka ntitwotegereza ngo cyiki intege, kuko ni twebwe ubwa mbere na mbere ibibazo bizobandanya bidushikako mu gihe tutofata iya mbere kugira tubyirinde hakiri kare. Mu myaka iza urabona ko bizoba ari ibintu bikomeye cyane, rero nk'ugwaruka tegereza kuguma turi ku kivi dukora uko dushoboye, ndetse dusaba n'abatuyobora mu bihugu bitandukanye dusanzwe turimwo. Ko jewe mva mu Burundi, ntabwo ndi Umurundi jenyine ahura n'ibibazo, kuko n'abandi barahura n'ibibazo. Twebwe rero ugwaruka dutegerezwa kwama dushyize ingufu hamwe, dusaba kandi n'amareta atandukanye afate iya mbere akure amaboko mu mpuzi, ndetse ibyo byiyumviro iyo migambi yashyizwe ko muri izo nama ije mu ngiro kugira turabe yuko iri hindagurika ry'ibihe by'ukuri ryotorerwa umuti, ndetse abantu babandanye babaho neza, abantu babandanye babaho atahindagurika ry'ibihe cyangwa ibibazo bitandukanye nk'uko twama twabibonye hirya no hino.
Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Yego murakoze cyane.
Inshuti mukomeje kurutega amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'ahatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira umunsi mwiza.
kenye kumbi na mbola Lelo mawa we Twaye lulalongo Twaye lulalongo Ije lulalongo Twaye lulalongo Ega yanto
Lelo lita mwela mkile
Ega yanto
Yeah.